Radio iz Južne Amerike. Radio Juda America ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22 mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu mwiriwe shorti mwese muduteza amatwi ni Fidel Niyongabo abaramusaba ikaze mu makuru y'aka kanya. Bamwe mu bafise ubumuga basaba ko bafatwa nk'abandi bantu bashobora kugira ico bigezaho.
Usanga n'abantu bagiye mu bintu byo kugira babafashe bashaka kubereka yuko ari abantu b'ukwitwaza, yuko ari abantu b'ugufashwa, aho kubereka yuko ari abantu bashobora gukora.
Uyo ni Jean Paul Nkunzimana yunganira uyoboye urwego rw'abakozi muri Ecobank mu Burundi. Mu Rwanda Sentare Nkuru ya Nyarugenge yategetse ko Eugenie Ngundabanyanga umukecuru w'imyaka 80 y'amavuka abandanya gupfungwa mu gihe akirindiriye kuburana mu iyunguruzwa ry'urubanza rwiwe. Mu Burundi ikigo cy'igihugu kijejwe guteza imbere abanyamitahe ADB gihamagarira abanyamitahe kwizuka igisata cy'ivyamwa n'imboga hamwe n'amashurugwe mu ntumbero yo kugwiza ivy'u Burundi bushorera mu makungu. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara mu karere ka Afrika CDC gisaba abantu kuguma batekanye mu gihe bitigira iby'abandura COVID-19 bitera byiyongera cyane. Tutangurira ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Ikigo kijejwe kugwanya no kwirinda indwara mu karere ka Afrika CDC gisaba abantu kuguma batekanye mu gihe bitigira iby'abandura COVID-19 bitera byiyongera cyane. Impungenge ku bwoko bushasha bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron ziriko ziriyongera muri Afrika y'amara abategetsi bajejwe amagara y'abantu batangaza ko kwicandagisha bishobora gufasha kugabanya ibitigira iby'abandura mu banyagihugu. Muri indwi ibitigiri by'abandura COVID-19 byariyongeye bikomeye muri Afrika bivuye kuri ubwo bwoko bwa Omicron. Abandi 52,000 baranduye COVID-19 muri indwi muri Afrika, mu gihe abandi 31,000 bayanduye muri Afrika y'Epfo. Mu kiganiro yahawe abamenyeshamakuru hakoreshejwe ubuhinga bwa video, umuyobozi w'ikigo CDC cyo muri Afrika John Kengasong yasabye ibihugu byo muri Afrika gukorera hamwe kugira bihangane n'ubwoko bushasha bwa Omicron. Amenyesha ko hari byinshi bataramenya ku byerekeye ubwo bwoko bushasha bwa COVID-19, yamara n'ahari uko asaba abantu kutagira ubwoba burengeje. Avuga ko muri iki gihe bafise uburyo buhagije bwo guhangana n'ubwo bwoko bushasha bw'iyo ndwara. Moses Masika, umuhinga mu byerekeye indwara ziterwa n'imigera ari Nairobi muri Kenya, avuga ko akarere ka Afrika kazobandanya kugera migwa gushika igice kinini cy'abanyagihugu bako bacandazwa. Abasivile bari mu bantu 10 bapfuye mu gitero cabaye ku munsi wa 4 mu buraruko bwa Iraq agirizwe leta ya Islam. Abasivile batatu n'abagwanyi indwi b'abakurde nibo bishwe. Nguko byatangajwe uno munsi kwa gatanu n'inteko z'abakurde mu buraruko bw'igihugu. Abagwanyi ba leta ya Islam barakoze igitero mu mihana yahitwa Kidir Jina mu bumanuko bw'igisagara cha Arbil mu ijoro ryo ku munsi wa 4 rica abasivile batatu. Inteko z'abakurde zivuna umwansi abagwanyi indwi muri bo bahasize agatwe igihe bombe yari yatezwe n'abagwanyi ba leta ya Kiisilamu ya Turika. Abo basivile batatu barabana bavukana bafise imyaka hagati ya 11 na 24 b'umutegetsi wo mu mihana ya Kidir Jina, nk'uko inshuti yabo yabitangarije itorokanizo ry'Abafaransa AFP. Lamine Diak yigeze kuyobora urunani mpuzamakungu rw'inkino ngororamubiri yitabye Imana i Dakar muri Senegal. Ibindi kuri inkuru na Thomas Kamirindi.
Lamine Diak yavukiye i Dakar mu 1933. Kuva mu 1999 kugera mu 2015 yabaye president w'urugaga mpuzamahanga rw'imikino ngororamubiri WA mu magambo ahinnye y'icyongereza, rufite icyicaro i Monaco hafi y'Ubufaransa. Mu 2015 ubucamanza bw'Ubufaransa bwatangiye kumukurikirana buza kumuhamya ibyaha bya ruswa mu kwezi kwa cyenda k'umwaka ushize. Bwamukatiye gufungwa imyaka 4 irimo 2 yisubika gihano n'ihazabu y'amayero 1,500, ni ukuvuga amadolari arenga 1,560. Ntiyigeze afungwa kuko yajuriye, ariko abacamanza bamutegetse gutanga agatabo k'inzira pasiporo aguma i Paris afungishijwe ijisho. Yabashije gusubira mu gihugu cye Senegal mu kwezi kwa gatanu gushize amaze gutanga ingwate y'amayero 1,500. Yitabye Imana ataramenya itariki yari kuzaburana ubujurire bwe. Urukiko rwa mbere rw'i Paris rwemeje ko Diak akiri president wa WA yakiriye ruswa y'amadolari hafi miliyoni enye y'abakinnyi ngororamubiri batandukanye bafataga imiti ibatera imbaraga kugira ngo abareke bikomereze amarushanwa. Ubucamanza bw'Ubufaransa buvuga kandi ko Lamine Diack yafashe ruswa kugira ngo ahe umujyi wa Rio de Janeiro wo muri Brazil imikino Olympique yo mu 2016, Tokyo mu Buyapani iyo mu mwaka ushize, no guha amarushanwa mpuzamahanga ibindi bihugu bitandukanye. Umuryango we watangaje ko yazize urwikirago yari afite imyaka 48.
Ayo yari amwamwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi rya Amerika ibandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda i Washington DC. Mushobora no kuyikurikirana kuri Facebook no kuri site yacu ariyo wezitatu.radio yacu voa.com mu mwanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini mu Rwanda, sentare nkuru ya Nyarugenge yategetse ko Eugene Nkundabanyanga, umukecuru w'imyaka 8 y'amavuka, abandanya gupfungwa mu gihe akirindiriye kuburana mu iyunguruzwa ry'urubanza rwiwe. Aregwa ibyaha bya genocide mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka, niho sentare yategetse ko apfungwa imyaka 30 akarangiza igihano cya sentare gacaca zamuciriye atahari. Eric Bagire ubusara duhidonido kuri iyi nkuru.
N'icyemezo umucamanza yasomye yabo umukecuru Eugene Nkundabanyanga n'abanyamategeko bamwunganira ndetse n'ubushinjacyaha nta ruhande na rumwe rwari mu rukiko. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rwibutse imiterere y'ikibazo aho abakungingo yateye Nkundabanyanga kujurira icyemezo cy'umucamanza ku rwego rwa mbere. Yibutsa ko ari urubanza ku byaha bya genocide rwaciwe n'inkiko gacaca zo mu murenge wa Gatenga ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali mu mpera za 2007. Mu bujurire bw'abanyamategeko bunganira umukecuru Nkundabanyanga, bavuga ko umucamanza wa mbere yategetse ko afungwa yirengagije iby'amategeko ateganya. Baravuga ko umucamanza atagombaga kwandika icyemezo cy'urubanza rwa gacaca, bemeza ko rutabayeho. Abo banyamategeko bagakomeza basobanura ko igihano cy'igifungo cy'imyaka 30 kuri Nkundabanyanga kidafite ishingiro. Bavuga ko inkiko zemeje ko ntaho yigeze yitwa Nyirankundabanyanga. Nyamara umucamanza ku rwego rwa mbere yemeje ko ari izina ry'akabyiniriro bamuhamagaraga. Kuri abo banyamategeko ntibyemeye kugenekereza ku izina ry'umuntu. Abanyamategeko Benoit Kanyabitaro na mugenzi we Justin Ntwari bavuga ko Nkundabanyanga afunzwe binyuranije n'amategeko. Basobanura ko kwandika icyemezo cy'urukiko gacaca bitavuze ko yafatwa agafungwa kuko yari agifite uburenganzira bwo kujurira icyemezo ku rwego rwa mbere. Ubushinjacyaha bwo busobanura ko uregwa afunzwe mu buryo bwubahirije amategeko, bukabwira urukiko ko ikigamijwe atari ugusubirisha mu rubanza bundi bushya. Buvuga ko ufunzwe ari kurangiza igihano cy'inkiko gacaca zamuhanishije mu mwaka w'2007. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rushingiye ku cyemezo cy'urukiko rwarubanjirije muri uru rubanza rwavuze ko impamvu abanyamategeko bunganira uregwa bashingiraho isa n'iyo ku rwego rwa mbere. Mu cyemezo cyarwo ruvuga ko urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwanzuye ko rutasuzuma ifungwa rutubahirije amategeko kuko byari byarafashwe icyemezo mbere. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge rukavuga ko rusanga mu gufata icyemezo umucamanza ku rwego rwa mbere nta tegeko yirengagije. Urukiko rukavuga ko ubujurire bwa Nkundabanyanga n'abamwunganira nta shingiro bufite. Umucamanza yavuze ko abanyamategeko bamwunganira bitiranije ibintu aho bajurira icyemezo kimufunga, bakanatanga inzitizi ko Nkundabanyanga afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko. Ijwi rya Amerika rivugana na Benoit Kanyabitaro, umwe mu banyamategeko bunganira Nkundabanyanga, yasubije ko ntacyo yavuga ku cyemezo cy'umucamanza igihe cyose atarabona kopi ikubiye icyo cyemezo. Aravuga kandi ko bimusaba kubanza kubonana n'uwo bunganira bakaganira kuri icyo cyemezo cy'umucamanza bakamenya icyo gukora. Mu mwaka w'2018 nibwo ubushinjacyaha buvuga ko bwandikiye icyari komisiyo y'igihugu yo kurwanya genocide CNRG busaba dosiye ya Nkundabanyanga, ariko abamwunganira bakavuga ko habonetse kopi y'impapuro ebyiri nabwo ku mazina ya Nyirankundabanyanga. Uregwa n'abamwunganira bakavuga ko mu byangombwa bye ntaho yigeze yitwa Nyirankundabanyanga. Bemeza ko ari umututsikazi uregwa ko yirukanye bamwe mu bahigwaga bamuhungiyeho mu gihe cya genocide. Bavuga ko ari kuzira isambuye ifite ubuso bwa hegitari hafi enye n'agaciro ka miliyari imwe y'amafaranga iherereye mu kagari ka Nyanza mu murenge wa Gatenga mu mujyi wa Kigali. Biko mu witwa Shahare Karangwa ko ariwe nyirabayazana wamufungishije ashaka kwegukana iyo sambu. Ni mu gihe mu minsi ishize inkiko zemeje ko iyo sambu ari ya Nkundabanyanga ndetse n'imanza zabaye itegeko. Igihe twashatse Karangwa ngo agire icyo avuga ku bivugirwa mu rukiko cyane ku birego Nkundabanyanga, umuryango we n'abanyamategeko bamushinja yahisemo kubyanga urukiko gacaca rwa gatenga rwaciye urubanza mu kwezi kwa 11 mu 2007 umwaka nkunda banyanga avuga ko yari yaragiye kwivuriza mu gihugu cya Kenya mu bamushinjura baba barokotse genocide bavuga ko babundabundanaga n'abatarahigwaga mu gihe cya genocide bemeza ko haba mbere ndetse na nyuma yo kujya kwivuza naho nkunda banyanga yari yarigeze ashingwa cyangwa hanirwa ibyaha bya genocide urubanza ruzaburanishwa mu bujurire bwarwo ku itariki enye z'ukwezi kwa mbere umwaka utaha Amerika ikigari
urakoze Eric mu Burundi kigo cy'igihugu kijere uteza imbere abanyamitahe adebegi hamagarira abanyamitahe kwijukira igisata cy'ivyamwa n'imboga hamwe n'amashugwe mu ntumbero kugwiza ivyo Burundi bushorera mu makungu ico kigo cyatunganije ihanishwa n'uruganda byo guhanahana ivyumviro kubakorera muri ico gisata eroje wirikaneza ni Nairobi muri Kenya niyo nkuru dufitiye
ihanisha kuri cyariko libera ukibuga cy'umupira w'amaguru mu makungu cyitire ibintu wari kiri ku murwa mukuru butunze Bujumbura hari kwerekanwa mu mwimbo hamwe no butunze buri mu gisata cy'amashurwa ivyamwa n'imboga tibagiwe amahirwa gitanga kwagwiza tubunga nko bisigurwa no byoboze bikigwa adebek jeje uteza imbere abanyamitahe mu Burundi Jean Claude Kibogoye yajeje uteza imbere urucuruzwa ndenga mbibe muri ico kigo yemeza amucho gisata cyo hurumbirwa kurusha ibishorwa mu mahanga bivuye hagati mu Burundi byo dudurugero kandi no rugero rw'amafaranga igihugu cama gitakaza mu kuja guha hanze rukagabanuka uko niko abisiguriye amenyesha makuru ku mugwa mukuri Bujumbura
igihugu cy'u Burundi kiracafise ibibazo mu bijanye n'urudandazwa mpuza makungu aho dusanga ibyo dukura hanze biri ku rugero runini cyane gose niwe twita mu gifaransa déficit commercial ibiharuro bya nyuma bitwereka yuko tugiye ze kuri deficit irenga umuriyaridi n'inusu ni mu ntumbero yo kugira ngo duhamagarire abagwiza tunga abanyamitahe bashobore kubona ko muri cyo gisata hari mitunga ayo ama opportunité d'investissement kugira ngo bashobore gushira imitahe muri cyo gisata cy'ivyamwa imboga n'amashugwe kugira ngo tugwize umwimbo w'ibyo dushorera mu mahanga
Kibogoye atwari gisata kijejwe gucuruzwa mpuza makungu muri ADBA namenyesha ko kino gisata byoroshe cyane ko gisahiriza igihugu kongereza amafaranga y'agaciro no gutanga akazi kurusha ku bindi birimwo ibihingurwa hamwe n'ibiterwa bishoka hanze y'u Burundi
iyo dushorera hanze biracahagaze cyane cyane ku ikawa icyayi hamwe n'ubutare nabyo nyene bikaba bikiri ku rugero ruto biri ku rugero ruto kandi bishobwa bitahinguwe bigatuma nayo amafaranga y'agaciro aguma ari make hanyuma uko kuntu dushora bitanahinguwe ntiturunka n'akaryo ka création d'emploi no kuvuga tudashoboye guhingura no kuvuga amahigwe yo kuronka ubuzi buvuye muri ibyo bikorwa byo guhingura aba make cyane gose yo novuga yuko intumbero nyamukuru no kurabira hamwe ibyo bibazo dushoboye kugwiza ibyo dushorera mu mahanga no kuvuga turonka amahera y'agaciro iyo tubihinguye nawe bikarugera ku rugero rwo hejuru turonka akaryo kuko abantu baronka akazi ari benshi akarihwa n'amaka gisi bigaca biterera no mwiterambere
nicyo nyine ndayishimiye no mukenyezo jejwe kumenyekanisha ibicuruzwa mu ishyira hamwe keza mutima rihingura imitobe yivuye mu vyamwa avuga ko intamba nyamukuru ari kuri umwimbo w'ize bahingura
intamba nyamukuru dukunda kugira muri aka kazi kacu tukubura ivyamwa be novuga ko umwimbo w'amabungo cyangwa w'inanasi udashimishije cyane abantu ntibarijutira kurima ivyamwa ku rugero rushimishije kugira ngo natwe dushobore kubironka uko tubyifuza iyindi ngorane novuga nuko nibiduhingura hariho batari arijukira kunywa ji y'ivyamwa ivyerekeye kudandaza nako nuko twari twifuza gushorera hanze ivyo ibi bidandazwa byacu mugabo kuba dufite umwimbu muke se tubanza gukorera ngaha
Arsene Ntiranye bagira n'abakorera mu ishyirahamwe ricuruza rikanarima imizaro y'ivyamwa we n'abagenzi be baramaze gutangura gushorera hanze y'u Burundi yemeza ko yakunguko kanini
nani twakunda gushorera ayo twakunda gushorera hanze nk'iyo nk'iyo za muri Kenya nani twakunda kwambukayo naka ushoye hanze nk'uko karimwo kubera hanze mba tushitunga amafaranga agaciro ndetse n'igihugu gishakironka amafaranga kandi n'umwe n'igihugu mba shamea neza ko ashasa neza ubusa neza yo mufuko no ku mubiri ushobera neza ego
umusore wundi nawe yishimiye ko inyuma y'irihanishagurisha azoba yamaze kumenyekana gusumba
Natoke huru mii hani sagurishwa. Ikiwi chambi ya panta tutuzovuna karo tutuzovuna kambiri. Hawa anu wagenda batu shorela. Batu ikida babone yuko yuko tuwagia rukuri. Hamana mungu batu gije. Batu honde batu honge batu shorela. Ani kawuko umba. Nuko mwima ki ura andichizina. Ukame nye sifjuri kura kora. Uko apana kukuma wini kito. Umpura vizeno kabishira kumukaragawa. Habene kiu ukabere kijiri kura kora. Pana kukua kumuwakusa. Habishira na mwikoko. Uko mwima kiu mwima kiu chuma unami nyekana. Ujiri kura kora. Utume nyekana
Amatoza yiko International Trade Center yerekana ko urugero rw'izi Burundi bwashoreye hanze umwaka uheze w'2022 rungana n'amadolari y'abanyamerika imiliyoni 32 zirenga gato ku isonga ry'ibicuruzwa bujana hanze y'ubutaka bwabwo hakazi kawa icyayi n'ubutare mu gihe Burundi buri kugerageza guteza imbere igisata cy'amashurwa y'ivyamwa n'imboga bimwe mu bihugu byo mu karere bigeze kure urugero ni nka Kenya kugeza mu kwezi kwa munani uyu mwaka cyari kimaze kwinjiza amahera yababa imiliyoni 90 z'amadolari y'abanyamerika uye gusa mu ishorwa ry'amashurwe eroje uri ka neza ijwi rya Amerika.
Chuti z'ijwi rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Itariki ya gatatu y'ukwezi kw'11 uko mwaka utashe n'umunsi wahari w'abantu bafise ubumuga muri Afrika ibice 10% by'abahaba bagendana ubumuga muri bo 90% ntibashobora kwiga mu Burundi kibazo c'abafise ubumuga cifashe gute twatumiye Jean Paul Nkunzimana yize amashuri menshi akaba yunganira umuyobozi w'ugwego rw'abakozi muri Ecobank Bujumbura na Devota Nizigimana umutayeri asho n'impuzu bombi bafise ubumuga baganira na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Umunsi kuri jewe n'umunsi ukomeye n'umunsi umpakanya ko kwibaza n'umunsi ndavye ico ndi ningene ngenda je novuga kuri jewe usubiza kwizera kuko benshi iyo bamugaye wanashaka se nkunda no gukoresha ayo majambo ngo kugenda n'ubumuga ko umengo ikintu ushaka kugenda ugasiga hano ugasubira ugatora mugabo nkuko nayo ndabivuga used to be jagatima mbembe rukarara umunsi ibyo umuntu abashoboye n'ibyo abantu bashobora kuba bakwibaza urareza ugashobora kuvuga uti najewe ndashima kuburyo iyo ubona utunze umuryango ukitunga ukongera ukagira nabo utunze bandi mbere wanashaka bavuga bati iyo ataba Jean Paul ari ibintu bimwe bimwe bya bibiri ariko bironekara ibyo biratuma uyu munsi kuri jewe ugira impamba nini cyane.
Jean Paul Nkunzimana wize amashuri meza ufite akazi keza wungirije umuyobozi w'urwego rw'abakozi aho ngaho muri Ecobank Bujumbura imbaraga zo kugira ngo wumve ko ngo bwose wari ufite ubumuga uri umuntu nk'abandi ubazivanye he
wakoze kuri icyo kibazo mbakije ahandi rero mbere mu mabanga kuko nshimira Imana ku bantu ngeze kuko n'ahantu hakomeye cyane batagenda n'ubumuga batamugaye benshi bifuza badashobora gushika rero kuri ibyo sinozakubwira ngo hari ikintu gikomeye noba narakoze kurusha kugira nshobore kubashyitse aho ndi mugabo bwa mbere abantu ba mbere nuvuga bamfashije kurusha abandi n'ababyeyi bafande ababyeyi Margaret urabona umuntu agenda bimugoye haba impuhwe nyinshi mugabo bubu ibigeze banyereka yuko ntegerezwa kwihebura banjanye ku ishuri ndi umwana muto cyo kumwe n'abandi bana twabana naho wasanga bigoye gushika ku mashuri ndagira Imana ku ishuri niga nk'abandi menya ubwenge nk'abandi ndatera imbere ababyeyi baguma banshigikira rwose ku buryo nanjye nakuranye umutima wo kubona ibyo ndimo ari ibintu bisanzwe mbere wo nashaka uko nagenda natera imbere byampa ingufu nyinshi kuko narabona abantu biswa ko bakomeye bipfuza kuba abari cyo ndi bipfuza kumenya mu ishure bipfuza kunguruzwa bipfuza kubona bariko batera imbere banezereza abavyeyi kuko nange nariko ndabanezereza ku buryo bukebuke byagiye ndabibona ibintu bisanzwe cyane.
Devota Nizigimana, wowe buri munsi utega imodoka ujya ku kazi mu mujyi, iyo ugiye gutega imodoka mbese ubona abantu bagutegereza bakagufasha kurira baragusiga se ubona bakureba bate?
Njye mu kibano mbaye nta ngorane ibyo byari by'uko mu kibano abantu bashaka uko uwa mbere yavuze ko hari impuhwe abantu bakugirira baradingiriye ubwa mbere nk'umugara aho abantu umva baraguhonda ariko ntiharikira ntitwari bwaja ahabona nk'uko ubu bimeze ugasanga abantu baraguhondara icyo nacyo cyari ikintu kimwe kibi gituma umuntu asubira inyuma bivanye no kwikengera kutiyakira rero ubuye kuva mu rugo ngenda kuri bisi sinatoramukanya kuri ya bisi kiretse hirya mu mwanya wo uba ari uwo kunigana naho nyine ubu barabyoroheje muri vile ufite ubumuga barakurikibanza utonda imbere hamukurira ibyo nta ngorane ndende ndabibona ko ukuri ndabishimira Imana aho tugeze ubu.
Kuri wowe Jean Paul Nkunzimana, uhora mu biro, uhora ugenda mu magorofa, ayo magorofa ya Ecobank ndetse n'ahandi ujya mu manama, usanga kuhagera byoroshye, hari abubaka amazu magingo yabateganya ko hari abantu bafite ubumuga bagomba kuza kuyakoreramo?
Yego, urakoze kuri icyo kibazo mbajije. Jewe umukoresha nkorera n'umukoresha novuga afata mu minwe ibyo bibazo byose mugabo subiye inyuma gatoyi nagira ndakubwire ko jiye kubera ko nakubwiye nagumye byose ashake situasiyo ngerageza kujya kandi ndayimenyera nta hantu namwe je ntashobora kujya n'amayesikari yaduga gute ndayaduga kuko na n'icyo gihe niga kuva amashuri mato mato najabuka inzuzi zuzuye nagira mu mabarabara nyerera nuko wanashaka ndi umwana mutoyi narakunda gukina n'umupira n'abandi sigura yuko izo ngorane
ni ryari wavuze uti nubwo bwose mfite ubumuga ariko ndi umwana nk'abandi ndi umuntu nk'abandi ugomba gukura nk'abandi?
Usubiye inyuma nk'uko nariko ndabikubwira sinavuga ngo byatangiye ikinigi kuko bamaze kunjana ku ishuri narumva ko umengo yego ndaguhandagira iki mugabo ntibimbabaze cyane navuga ko kuva nk'iri umwana mutoyi ntigeze jewe mba muri wa mugu w'abantu babona ko atari nk'abana nk'abantu namanye ikintu cyo kubona yuko ukuntu ndayeho nshoboye kuko niyo ngombye kumera nk'uwitwaza kompize ababyeyi ntibabinyemerera hari n'igihe banagomba no kunkarira kugira ngo bibe ibintu bica bituma ngiramo banashaka kanibuka cyane umubyeyi yamatuvuga iminsi yose iyo twaryamiriye akatubyura akatubwira yuko kizira kuryamira nk'inzingo iyo natubyuye twese n'abandi bana tuvukana twese byaratuma nguma mbona yuko ikindi cyo kimwe n'abandi ibyo bintu by'uko mugaye ntibyigeze biba ibintu byigeze bimbuza amahoro mu mutima kuva nk'iri umwana mutoyi.
None iyo urebye uko leta y'u Burundi yiyumvira ikibazo cy'abantu bafite ubumuga usanga uko kubatera agateka bigeze ku kihe kigero?
Navuga yuko abantu bamugaye ari abantu umuntu atiriwe arashikuza igihugu kitaritaho na bukebuke ku buryo bimwe niyo ndabibonye binambabaza usanga n'abantu bagiye mu bintu by'ukubwira babafashe bashaka kubereka yuko ari abantu bukwitwaza yuko ari abantu bugufashwa aho kubereka yuko ari abantu bashobora gukora uzobona uciye nk'ayo Bujumbura uranabibona niyo uri kurabona abantu basega uba abantu bagomba gutera ikigongo abandi bitwaza abantu baba bamugaye uhageze n'ahantu wumve hari n'abantu baba babakora kugira babatembereze babafashe gusaba ibyo rero ngira leta ibikwiye gufata ingingo urugira ibyo bintu bituzwe bafashe abantu bamugaye kumva yuko ari abantu nk'abandi babafasha na cyane cyane mu bintu by'imyuga kugira bashobore kwikenura niba bakora abantu bategerezwa kubaho baba babeshejweho n'abantu bateza kubatunga.
Devutanize Igimana, wowe uwo mwuga urawufite, nibutse ko uri umutayeri ushona impuzu aho ngaho mu mugi wa Bujumbura. Abantu baje gushonesha bona basa naho bakugiriye impuhwe cyangwa se ubona baje gushonesha bakwizeye?
Nabivuze aho buye tugeze ni heza kubera barabona ko dufike dushoboye hariho n'ibibereka rero jewe muri ico gihe ngiye ku kazi n'abandi dukorana dukora bimwe nta kuvuga ngo kubera rugo naho vyoshika bari umuntu nyene kurya abantu mutaba baraca kenge batarose inyigisho zikwiye kubera mu gihugu cacu turakenye inyigisho twe hari igihe biba bishika bakaduriza hamwe bakatwigisha ico turi ariko niba abantu bo hanze ntibararonka inyigisho na gato kugira badushire ku rugero rumwe rungana n'urw'abandi. Rero umugabo twebwe nyine ntacyo tujya turafasha abo bandi mu kuza turabaganiriza gake hariho birabagora n'ukumva tukaberekana tuko turi abantu nk'abandi cyane cyane mu kutubiberekesha ibikorwa.
Kuba harashyizweho uyu munsi mpuzamahanga wahariwe abantu bagendana ubumuga, wowe ubona bimaze iki?
Arige twara duhurira hamwe kandi n'ubu hariho abandi bahuriye hamwe bakavuga ijambo ry'uno munsi nakamenye icivugo cy'uyu munsi ni byiza cyane barakoze.
Jean Paul Nkunzimana, ndagira ngo nguhe ijambo ryo gusoza, niki ubona cyakorwa kugira ngo abantu bagendana ubumuga mu Burundi bitabweho nk'abarundi bose?
Murakoze kunyongera ijambo kandi nibaza yuko musubiye ku bibazo mwarimaje kuvuga na mugenzi wanjye. Ubwa mbere hoho iyi tariki nibaza yuko ni itariki ikomeye kuba yariyumviriwe n'abintu nkuko nari nabivuze ibintu byinshi bitarakorwa kazi muhari nibaza ko bizojya bigenda bitera imbere. Hanyuma icokorwa ni uko mpereye kuri leta yacu ugerageza ikibazo cy'abagendana ubumuga bakagishira mu bibazo nka kurya bavuga ikibazo cy'abapasoni nka kurya bavuga ikibazo cy'abatwa bakabona yuko ari ikibazo gitegezwa kwitabwaho bakagiha ikibanza mugabo bagatandukanya cyane ku bw'intumbero za politiki. Kuko igituma mvuga uko ubu ndabona abantu ubona bakubwira ngo ni amasosiyasiyo ngo ajejwe ngo gufasha no gukingira no guteza imbere abambwaye mugabo ndakuraba ibiba byinyegeje inyuma ugasanga ni ibintu abantu baba ariko barondera inyungu zabo binyegeje inyuma y'icyo kibazo. Muri niho ndavuga rero leta irakwiye gufata ingingo ikagishyira zo kugifata ikibazo mu minwe ikitaho koko abantu baba bafite izo ngorane z'ubumuga na cyane cyane mu kubafasha kugira ibintu by'imyuga n'amasosiyasiyo abafasha batuma biteza imbere bagashobora kwitunga bakongera bagatunga n'imiryango yabo bakongera bagafasha n'abandi bantu batishoboye bashobora kuba bafite ingorane zo kubaho. Ibyo byotuma bumva ko ari abantu muri sosiyete bafite ikibanza.
Devutanize Igimana, hari icyo wongeraho?
Nagomba gusaba ko abantu bagendana ubumuga badakwiye gusubira kujya mu gitigiri cy'abantu aho nikora nk'uko bikunda gukorwa iyo dukunda kubibona mu misozi wacu. Ikindi nacu turasaba nko mu nzego bikunda hakajyamo umuntu agiye ku ruhande bwo babagendana ubumuga apana agiye kumva za politiki zindi nkuko bishobora kubaho ukavuga ati nakarasi ubumuga mubwo umuntu yagiyeho ku ruhande rw'iwacu aba yagiyeho ku ruhande rw'iyindi nzo ya politiki. Ibyo rero nibyo nagomba gusaba. Murakoze.
Jean Paul Nkunzimana, ibyo Devutanize Igimana avuze hari icyo ushaka kubivugaho?
Ego, izo avuze ndabyumvise kandi bisa nayo n'ibyo nari mpejeje kuvuga. Aravuga ati bareke kubashyira kuhitana abantu bamugaye babashyira mu guha abantu aho niko gukora. Nibyo bigaruka kuri imwe navuga aho usanga umengo n'abantu b'uko mu miryango nta kintu bashoboye nk'uko nari nabivuze babakoresha mbere no mu gusega ukasanga ku mabarabara niho bagenda bitwaje kugira batere ikigongo abantu. Ikindi yaravuze cyo kujya mu nzego nibyo birakenewe mugabo nabyo nyine no kubiraba nk'uko yabivuze ntiaba bantu bitwaza ibyicaro kuko turabibona ujya wumva birimo mu bagore birimo mu batwa ugasanga ni bibanza abantu bariko baraniganira kuburyo harimo n'abacha bagomba kwishiramo ufate nko kubatwa ugasanga harimo nabahende bakagomba kwita batwa tarabadonke nk'ibi bibintu cyukomeye ngo kurondera byicaro gusa icyo nicyo nakongera ko
murakoze cyane bwana Jean Paul Nkuzimana na Devotane Zigimana kuba mwaje muri kiro kiganiro ku ijwi rya Amerika umunsi mwiza
Jote mututeza matwi ahaniho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha ndabashimire ko mwahisemo gukurikira Radio Ijwi rya Amerika nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru shize hamwe aya majwi ni Dieudonné Cyubahiro amakuru yarahagarariwe na Eddie Gwema naho kuri micro ari kumwe na Jeff Den Yongabo ndabaseze ndabifuriza amahoro n'amahirwe
Y en vida y chiste y en eso Y en vida y chiste y en eso